Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Nshuti zacu mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Kuri iyi saha kandi turi no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Y'inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya gatanu, ndi kumwe kandi na Frederic Nkundikije mukanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere yuko tujya mu biyaga bigari. Fred, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas.
Je wampaye umuceri, bamperiza ubiharagi, bamhaye base, nta nikivomesho nari mfise, ndabashimiye rwose. Ndashimye, nta kombora nogira.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu Buterere, ni zone Buterere yo muri yo mu ntara no ko yo mu mujyi wa Bujumbura bahawe imfashanyo uyu munsi. Naho muri Amisom abasirikare batandatu b'u Burundi bishwe. Hirya no hino ku isi, muri Sudani abanyeshuri bane bishwe barashwe n'inzego z'umutekano mu gihe bari mu myigaragambyo. Naho muri Afghanistani, ibitero by'ibisasu byari byatezwe mu modoka n'ibitero by'abantu bitwaje imbunda byahitanye abantu 20 bikomeretsa n'abandi 50. Mugume rero ku maradiyo yanyu, ariko nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa.com mukurikire aya makuru. Rero ku makuru yo hirya no hino ku isi, Fred Mwanya n'uwawe.
Urakoze Thomas. Amakuru tuyahere ku makuru avuga ko umutegetsi mu gihugu cya Congo yatangaje ku banyamahanga babiri bakorera isosiyete mu gihugu cya Canada yitwa Banro Himba Ubutare banyurujwe mu ndwi iheze mu bumanuko bw'intara ya Maniema iri mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu, Kapitaine Dieudonne Kasereka, uyu munsi ku wa mbere yavuze ko umunyagihugu ava mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Umunyazimbabwe, hamwe n'abanyekongo babiri banyurujwe kandi kwaba banyuruje bashobora kuba ari abagwanyi b'umuhari w'abamayimayi bakorera ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara. Yavuze ko abasirikare bariko bararondera abo bantu banyuruje kandi ko abantu batatu bikekwa ko bafise uruhara muri iryo nyuruzwa bamaze guhagarikwa. Yavuze kandi ko gushika ubu abakoze iyo bara ataco barasaba kugira ngo basubize abo bantu. Abanyeshuri bane hamwe n'umuntu umwe akuze bishwe barashwe igihe cy'imyerekano yabereye mu gisagara cyo mu gihugu cya Sudani cyitwa El Obeid, inacyo mu rwa mukuru w'intara ya Kordofan yo muri Aruko. Ishyirahamwe ry'abaganga ryatangaje iyo nkuru rivuga ko abo bantu batanu bishwe igihe cy'imyerekano y'abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye ariko ibera mu cyo gisagara. Abandi bantu batari bake barimo umukuru w'ishyirahamwe ryatunganije iyo myerekano imaze amezi n'amezi barakomeretse. Gushika ubu abategetsi bo mu gihugu cya Sudani hamwe n'abasirikare barongoye igihugu basubiriye Perezida Omar al-Bashir nacyo baravuga kuri ubwo bwicanyi. Abantu bashika 65 barishwe mu bitero vyakozwe n'umurwi wikekwa kwari uw'abarwanyi b'intagondwa za Kiislamu gihe bari bavuye ku maziko mu ntara yo muri Aruko bushira useruko bw'igihugu ca Nigeria nkuko vyatangajwe na televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa Mungu. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari bo bakoze ivyo bitero. Yamara umurwi Boko Haram hamwe n'undi murwi w'intagondwa za Kiislamu mu ntara Afrika yo murengero yama yakoze ibitero muri iyo ntara. Umutegetsi wo muri iyo ntara yatangaje amakuru avuga ko izo nkozi zikibi zishe abantu 11 bari bavuye ku maziko ku munsi wa gatandatu hamwe n'abandi 44 bari bagiye hamwe kugira ngo bivune ivyo bitero. Yavuze ko hari n'abandi bantu bakomeretse kandi ko n'igitigiri caba hitanywe n'ivyo bitero gishobora kwiyongera. Perezida Muhammadu Buhari ejo ku munsi wa Mungu yari yamije ubwo bwicanyi yongera ateka gisirikare guhiga abakoze ubwo bwicanyi. muri ko murabandanya kumviriza iradio hijwi y'America abajeje umutekano mu ntara y'umuseruko uburengero mu mbaraya ya California bavuga ko umuntu itwaje inkoyishe abantu batatu ku munsi wa mungu ku muhingamo mu kibanza cari ko kiberamo ibirori ico gitero cabereye mu isara ca Gilroy aho abapolisi bavuga ko uyo mwicanyi yari itwaje inkoho abandi bantu 15 barakomerekeye mu ico gitero yamara ntibiramenyekana niba bakomerekejwe n'insoro. Muri cyo kibanza cyariko kiberamo birori hari hasanzwe hari abapolisi n'ico gituma gikorwa cyo gutabara cihuse maze abapolisi bagaca barasa uyo mwicanyi mu buryo bwihuta. Umukuru w'igipolisi muri cyo gisagara Scott Smith yavuze ko hari amakuru yatangajwe yavuga ko hashobora kuba hari uwundi mwicanyi agira kabiri ariko gushika ubu abapolisi ntibarashobora kwemeza niba koko hari uwundi muntu agira kabiri ikekwa ko yarafise uruhara muri ubwo bwicanyi. Abariko baratohoza ubwo bwicanyi gushika ubu baraciweza ukuntu bwatanguye hamwe n'icabuteye. Mu gihugu cya Afghanistan naho abatetsi batangaje ku igitero cya bombe cyatezwe mu modoka hamwe n'igitero cy'abantu bitwaje inkoho byahitanye ubuzima bw'abantu 20 byongera bikomeretsa abandi 50. Abatetsi hamwe n'abantu bavyiboneye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ibiro by'umuhari wa politike urongowe n'uwahoze ari umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu gihugu cya Afghanistan Amrullah Saleh. Sali niwe kandi azobali vice president wa president wa Afghanistan wo muri iki gihe Ashraf Ghani mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora yimirije. Ivyo bitero byabaye haheze amasaha makeyi Ghani hamwe na Sali bavuye mu ikoraniro ryo kwiyamamaza mu gisagara ca Kabul. Inyuma yaho gikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora gitangurijwe icese ku munsi wa mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ivyo bitero. Umurwa mukuru Kabul ugize iminsi uberamwo ibitero bikorwa n'umurwi w'abatalibane hamwe n'umurwi w'intagondwa za kiisilamu. Abategetsi batangaje ko abasirikare batabaye abantu bashika 85.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije arakoze kuri amakuru mukanya aragaruka kubabwira muri make ayo yabagejejeho. Amakuru yo mu biyaga bigari. Muri Amisom ni muri Somalia abasirikare batandatu b'Abarundi bari mu fiti petri rya major baguye mu gitero cha Al-Shabab ejo bundi kuwa gatandatu abandi batatu barakomeretse. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyi nkuru.
Abo basirikare batandatu b'Abarundi baguye mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu gihe bari mu bikorwa byo gucungera umutekano muri district yitwa Balad iri mu karere ka Shabelle hagati ku birometero 36 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Amakuru ava muri kontenje y'Abarundi iri muri Somalia avuga ko abo basirikare baguye mu mutego wa Al-Shabab bariko barakizura muri ako gace karimo ibigwati 82 bigizwe n'abantu barenga 640. Ayo makuru nyene yemeza ko abasirikare batandatu ari bo bahasize zima buno nyene muri bo harimo intwaza ngabo yipete rya major yari cegera cyo twara batanyo ya 53 ya Misom. Iruhande y'izingabo z'u Burundi zaguye ku rugamba rwo kugwanya iterabwoba hari nabandi basoda batatu bakomeretse muri ico gitero nyene. Abandi babiri nabo baburi urengero bikavugwa ko bashobora kuba baranyurujwe n'inyeshamba za Al-Shabab. Kapiteni Oscar Mann yakizavugira ingabo z'u Burundi muri Somalia yabwije ujya America ko adashobora kwemeza cyangwa ngo hakana aya makuru kubera ari mu karuhuko Bujumbura hamaze iminsi yaroye kwivuza. Ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke aremeza ko igitero cyabaye. Mugabo nta byinshi yongerako amenyesha ko ivyahononekariye bitaramenyekana byose ariko ko n'ivyamenyekana azogira icyo ashikirije. Ku rubuga rwa internet kuri site yazo intagondwa za Al-Shabab zemeza ko arizo zakoze igitero cyahitanye abasirikare b'Abarundi ku munsi wa gatandatu mu gitondo. Umuhari wa Al-Shabab wandika uvuga uti nitwe turi nyuma y'igitero cyabereye Balad ku munsi wa gatandatu. Wongera kuti twaturiye imodokari z'igisirikare zitatu twica abasoda 10. Uburundi buri mu bihugu bitanu bifite abasirikare mu mugwi w'ingabo z'umwe bwa Afrika AMISOM zihugarukana amahoro muri Somalia mu kugwanya intagondwa za Al-Shabab bwatanguye kurungika ingabo zabwo kuva mu mwaka w'2007 zikaba zifashanya igikorwa cyo kubohoza Somalia n'iza Kenya, Uganda, Ethiopia hamwe na Djibouti. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwasubukuye uyu munsi urubanza rw'abayoboke b'ishyaka FDU Inkingi. Abaregwa banenze ibimenyetso bishingiye ku itumanaho ryo ku matelefone. Eric Bagirubusa yari mu rukiko i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Maître Gatera Gashabana wunganira abaregwa niwe wongeye gufata umwanya munini anenga ibimenyetso by'ubushinjacyaha bikubiye mu kirego cyabwo. Ibimenyetso bishingiye ku majwi n'ubutumwa bugufi byafatiriwe ku matelefone y'abaregwa n'ibyo umunyamategeko yanenze. Yabwiye umucamanza ko abisesenguye asanga nta mugambi wo gukora ibyaha bari bafite. Yabwiye umucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza ibikorwa bidashidikanywaho bigaragaza ko abaregwa bari bagamije gukora ibyaha. Maître Gatera Gashabana ntiyumvisha ukuntu abo yunganira bafashwe bishyira hamwe mu mugambi wo gushinga ishyaka bigafatwa nk'ugushaka kugira nawe ubutegetsi buriho. Yavuze ko nta mutwe wari wo wose abaregwa bigeze bagambirira gushyiraho mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi buriho. Maître Gashabana akavuga ko amwe mu magambo abo yunganira bagiye bavuga ku matelefone ko batishimiye ubutegetsi buriho bitumvikanaho ubushinjacyaha buhera bo yagira ibikorwa bigize ibyaha. Agasaba ko muri rusange ibimenyetso by'ubushinjacyaha byateshwa agaciro uko byakabaye abo yunganira bakazagirwa abere. Bwana Gracien Sabiyaremye ukomoka mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe watse ijambo muri urubanza yabwiye urukiko ko hari telefone ubushinjacyaha bumutwerera ko yumvirizwagaho. Yavuze ko iyo telefone atari iye. Ubushinjacyaha buvuga ko hari undi murongo wa telefone Nsabiyaremye yumvirizwagaho. Gusuregwa we agasobanura kuko byagaragajwe n'ikigo cy'itumanaho iyo nimero ya telefone yaba yaragiye ku murongo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2017. Nsabiyaremye avuga ko bihabanye kure n'ibivugwa n'ubushinjacyaha kuko byaba bivuze ko yumvirijwe mbere y'amezi abiri umurongo wa telefone utaratangira gukoreshwa. Undi wafashe ijambo ni Bwana Fabien Twagira Yezu ukomoka mu karere ka Muhanga mu Majyepfo y'u Rwanda. Uyu yarashinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukora mu Rwanda. Yavuze ko n'ubugarirwa ko hari telefoni zo muri Congo yavuganiragaho n'abamaze kugerayo mu mugambi wo gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda zitagaragazwa. Aravuga ko ibyakozwe n'ubushinjacyaha ari ibintu bwafashe bugahimbahimba bugashyiraho bugamije kubazirikaho ibyaha. Twagira Yeza avuga ko bitumvikana ukuntu ubushinjacyaha buvuga ko hari nimero yumvirizwagaho Bwana Boniface Twagira Imana Vice President wa mbere n'undi bareganwa. Yabwiye umucamanza ko bitumvikana ukuntu abo bombi bakoreshaga telefoni imwe. Ibyo bashinjwa byose yabyise ibirego by'ibinyoma. Ubushinjacyaha barega ko no mu itumanaho bagiranaga ku matelefone bakoreshaga imvugo z'amarenga mu rwego rwo kujijisha. Bwana Twagira Yeza yongeye kubwira umucamanza ko babiterwaga n'impungenge bahorana kubera ko bamwe mu barwanashyaka ba FDU Inkingi ngo barashimutwa abandi bakicwa. Yavuze ko akurikije uko ikirego giteye asanga ubushinjacyaha bwaraho nyanza amategeko ku bushake. Ubushinjacyaha ntiburahabwa umwanya wo kugira icyo buvuga ku myanzuro ya nyuma yabwo. Abarega uko ari 11 batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 bararegwa ibyaha byo kugambirira kugira nabi ubutegetsi buriho, gukorana n'imitwe y'iterabwoba no kugambirira gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe mu mugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho. Ibyaha byose barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Akabagira ubusajwe rya Amerika Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda.
Dusubire mu Burundi. Uyu munsi Croix Rouge n'ambasade y'Ubushinwa bashyikirije imfashanyo imiryango irenga 150 yo muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Iyi miryango yari yarashyizwe ku gasi n'imyuzure. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ibifashijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Desire Hatungimana.
Iyo miryango y'abantu abo nikora yaronkeje izo mfashanyo kuri uno wa mbere niyahuye ahanini n'imyuzure yo mwaka weze mu 2018. Iyo myuzure ni nayo yatumye iyo miryango yimuka kubera inzu y'abamwe zatwawe. Pamphile Kantabazi arongoye ishyirahamwe ryitaho imbabare avugira abagize iyo miryango 152 yahawe izo mfashanyo.
Bisunze ibyo abaserukira abo aho nikora bari ngaha. Abaserukira umuryango utabare imbabare ngaha icyo bahereye ku bantu bo babaye kurusha abandi muri iyi zone baratubwiye bati hariho abantu bahuye n'ikiza cy'imyuzurira ku mpera zo mu mwaka uhetse 2018. Hariho n'abandi bahurutse guhongoka bava muri Tanzania. Hariho mbere n'abandi bafise ubukene butandukanye muri abo duhere kuri aba bafise abantu bagendana ubumuga bari mu ngo iwacu canke berwo sanga na serugo canke inarugo n'ikimuga
iyo mfashanyo ishiramwe kwa huje ryatanze kuri aba wenye buterere zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byo mu gikoni urongo iryo shira hamwe avuga ko izo mfashanyo bazikesha ubuserukizi bw'ubushinwa mu Burundi
ambasade rero y'ubushinwa yaratahuye yuko ishaka gukora ibikogwa ku ntango bijya gufasha imbabare cyangwa abantu aho nikora bo ku ntango bakidukeneye umuntu twokorana icyo gikogwa baravye basanga uwo bokorana icyo gikogwa no usanzwe hari ni Croix Rouge Croix Rouge sabandi bantu Kuwaruzi na wanyine bari ngaha iyo banditsi yo listi batabakine twiyumviriye icyo gikorwa bashyiye gucushimo gishaka gukorera ngaho wacu abo gikenera kurusha abandi naba abo rero bafashijwe n'inzigo za Kuwaruzi kuko barafise batoye ku mutumba ku ikomine ku province imeri nibo mubona ngaha
abaronkejwe izo mfashanyo bagizwe n'abateshejwe izabo n'imyuzure kuri abo hiyongera ko abahungutse batagira aho bashikira bashima iyo mfashanyo y'ibifungurwa ariko bagasaba ko bofashwa no mu bindi bisata nko kuronswa uburaro
ke wampaye umuceri bampereza ubiharagi bampaye base nta nikivomesho nari mfise ndabashimiye gose ndashimye ntakombora nogira
Naronse umusegetera ndaronka amavuta ndaronka umuceri n'ibindi turiko turaronka abantu batuzaniye imfashanyo barakoze cyane n'ejo bame gutyo batwibuka n'ubu ntatwege twahunze tuvuye Tanzania dushikira mu buterere
twaronse umuceri ibiharage amakoto ibikombe amabase ifurusheti ibiyiko ilushe umusegetera isukari n'umunyu n'amasabune kweri mungababari tuvyakira neza cyane muradufashije imani bahezagi
igihugu cy'ubushinwa kiri mu bihugu bike byagumye bifashanya na leta y'u Burundi inyuma yaho hari vyahagaritse imigenderanire n'u Burundi userukira igihugu cy'ubushinwa yari yishikiye ku buterere avuga ko igihugu aserukira gifise Li Shanglin avuga ko igihugu arongoye kigiye gutanga inyigisho zishikira ku banyagihugu bonye n'ubwabo
En fin de compte, nous voulons bien que la population rurale.
Waserukira ubushinwa mu Burundi ati dushaka ko imigenderanire iri hagati y'ibihugu byacu ishikira umunyagihugu wo mu gihugu hagati mu myaka iri imbere dushaka ko ibikorwa byacu bishikira umunyagihugu kugira na baronke umusaruro uvuye mu migenderanire iri hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri abanyabuterere bakuye muzabo n'imyuzure kuva ku mutasuro w'umwaka uheze w'umwaka wa 2018 hamwe n'abahungutse baracatsa indaro mu mashuri abandi mu miryango yo mu yandi makartiye ntibaza amaherezo yabo kuko aho bahora baba bidakunda ko bahasubira kuko uko imvura itasuye bamabimutse bagasaba amatongo yo kubakamwo amazu ahandi hadategwa niyo myuzure
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbere yako gatangazo rero twarimo dukurikira inkuru ya Desire Hatungimana ku mfashanyo zahawe imiryango irengeje na 50 yo mu buterere na ambasade y'ubushinwa ifatanije na Croix Rouge aha rero nkagira ngo mbonereho ko kugira ngo ibashe kubagezaho inkuru z'ibibera mu Burundi Ijwi rya Amerika yifashisha abanywanyi bayo kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru yarabahagaritse rero murabizi yahagaritse n'ibya FM byacu Mu Rwanda guverinoma imaze gutangiza gahunda yo guha amata abaturage bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe n'abana bari munsi y'imyaka itanu bafite ibibazo by'imirire mibi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Iyi gahunda yatangijwe mu turere dutandatu tw'igihugu, dutatu two mu ntara y'Amajyaruguru, Rurindo, Gakenke na Gicumbi, na dutatu two mu ntara y'Iburasirazuba, Kirehe, Ngoma na Nyagatare. Abaturage bagera ku 130,000 nibo batoranijwe muri utwo turere, aho buri muturage azahabwa litiro 9 z'amata. Bwana Shehe Bahame Hasani, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage, avuga ko iyi gahunda igamije gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata mu muryango.
Twatangiye guha abaturage amata ni gahunda twashizemo igihe gito, wenda ishobora no kuzakomeza, kugira ngo tubashe gukangurira abaturage kumenya agaciro k'amata. Dufite ikibazo kirebana n'imirire mibi mu bana batoya bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'imyaka itandatu ubu turimo turabaha, ndetse n'abakuru bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, kugira ngo yari amata banabonereho umwanya wo kugira ngo bigishwe. Nk'umuntu wakamye amata ye arayajyana ku soko akarangira, ntibuke ko afite abana mu rugo nabo bakeneye kunywa kuri ayo mata. Bityo rero leta yacu yifuje ko twatanga ayo mata, hanyuma tubonereho n'uburyo bwo kwigisha abaturage kumenya agaciro k'amata, kuko bishobora kubafasha mu kibazo cy'imirire mibi.
Iyi gahunda yatangiriye mu turere duke, ariko ishobora kuzakomereza mu tundi turere kuko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ibisobanura. Iyi gahunda yatangijwe ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishojwe, irasozwa kuri uyu wa mbere. Nabajije Shehe Hasani Bahame niba amata azatangwa mu minsi itatu gusa yahangana n'ikibazo cy'imirire mibi.
Ntabwo aje gukemura ikibazo nk'uko wenda buri wese ashobora kubitekereza, ariko ni nk'imfashanyigisho kugira ngo tubonereho tubigishe. Tubahaye amata uyu munsi, ejo nzatekereze nanjye kuyishakira, nzatekereze niba nakamye amata yose sinjye kuyagurisha, ngire amata nsigarana mu rugo ashobore kuzajya aramira abana no kubarinda ziriya ndwara.
Muri iyi gahunda Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izarushaho kwigisha abaturage kwita cyane ku ndyo yuzuye baha abana babo, kuko abayobozi bakunze kuvuga ko abaturage bahitamo kugurisha umusaruro wabo aho kubanza guhaza imiryango yabo. Abayobozi banatunga agatoki ababyeyi ko nababa bafite ibiryo batazi gutegura indyo yuzuye. Ibintu abaturage bakomeje kuvuga ko izi mvugo z'abayobozi batazemera, ko ikibazo cyo kurwaza bwaki n'izindi ndwara ziva ku mirire mibi gituruka ku bukene bwo mu miryango bafite.
Tuba hano turi umutwana dutatu turi bane. Iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora turundi tubiri tugasasa tukaryama. Saa sita hari igihe tutarya. Kwa tundi duke tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye ku manywa turi buturiye nijoro.
Iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa ngiye no gufunguza sinjya kubesha, ubwo ni ukwiryamira. Nkuba abana banjye barabwirirwa bakaburara.
Nahuye n'ikibazo cy'ubukene pe, ubwo kwifasha abana babiri
ariko n'ikibazo cy'ubukene kirahari nacyo, ntago ari ukudategura indyo yuzuye.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ku baturage bo mu turere dutandatu twatoranyijwe bazahabwa litiro zisaga miliyoni 1,200,000. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko izasoza iki gikorwa hatanzwe miliyoni 80 mu mafaranga y'u Rwanda. Leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 izaba yagabanije ikibazo cyo kugwingira ku bana bato kikava kuri 38% kiriho ubu kikagera kuri 15%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Mbere yuko Frederic nkundikije rero abasubirira mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yabagejejeho, mbabwire ko ayo makuru y'umunota umwe mushobora no kuyasanga kuri Facebook VOA Radio yacu. Ngaya rero amakuru avunaguye Fredway.
Murakoze Thomas makuru twabashikije twabye ku mutegetsi mu gihe cha Congo yatangaje kwa abanyamahanga babiri bakorera isosiyete mu gihe cha Canada yitwa Banro yimba ubutare banyuruzwe mu ndwi hize mu manuko bw'intara ya Manyema iri mu seko bw'igihugu n'umuvugizi w'isirikare mu ntara ya Kivu Kapitaine Dieudonné Kasirera uyu munsi ku wa mbere yavuze ko umunyagihugu ava mu gihe cha Afrika y'Epfo umunyazimbabwe hamwe n'abanyekongo babiri banyurujwe kandi kwa babanyuruje bashora kuba arabagwanyo muhari w'abamayimayi bakorera ikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi muri iyo ntara twabwiye kandi ko abanyeshure bane hamwe n'umuntu umwe akuze bishwe barashwe igihe cy'imyerekano yabereye mu gisara cya Sudan citwa El Obeid inacho mu rwa mukuru w'intara ya Kordofan yo mu buraruko ishyirahamwe ry'abaganga ryatangaje iyo nkuru rivuga kwa abo bantu batanu bishwe igihe cy'imyerekano y'abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye yariko ibera muri ico gisagara abandi bantu batari bake barimo umukuru w'ishyirahamwe ryatunganije iyo myerekano imaze amezi n'amezi barakomeretse gushika ubu abategetsi bo mu gihugu cya Sudani hamwe n'abasirikare barongoye igihugu basubiriye perezida Omar al-Bashir ntacyo baravuga kuri ubwo bwicanyi twabwiye kandi kw'abantu bashika 65 bishwe mu bitero byakozwe n'umurwi w'ikekwa kwa umurwi w'abagwanyi b'intagondwa za Kiislamu igihe bari bavuye ku maziko mu ntara y'Muraruko bushira useruko bw'igihugu cya Nigeria nkuko byatangajwe na televiziyo igihugu ejo ku munsi wa Mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wakoze ivyo bitero yamara murwi Boko Haram hamwe n'undi murwi w'intagondwa za Kiislamu mu ntara ya Afrika yo mu burengero yama yakoze ibitero muri iyo ntara umutetsi ho muri iyo ntara yatangaje amakuru avuga kwizo nkuzi zikibi zishe abantu 11 bari bavuye ku maziko ku munsi wa gatandatu hamwe n'abandi 44 bari bagiye hamwe kugira ngo bivune ivyo bitero yavuze ko hari n'abandi bantu bakomeretse kandi ko n'igitigiri cy'abahitanywe n'ivyo bitero gishobora kwiyongera Perezida Muhammadu Buhari ejo ku munsi wa Mungu yari yamirije ubwo bwicanyi yongera ategeka igisirikare guhiga abakoze ubwo bwicanyi twavuze kandi ko abajejwe umutekano mu ntara mu burengero ya California bavuga ko umuntu yitwaje inkoho yishe abantu batatu ku munsi wa Mungu ku muhingamo mu kibanza cyari ko kiberamo ibirori ico gitero cabereye mu gisara ca Gilroy aho abapolisi bavuga ko uyo mwicanyi yari yitwaje inkoho abandi bantu 15 barakomerekeye muri ico gitero yamara ntibiramenyekana niba bakomerekejwe n'isoro muri ico kibanza cyari ko kiberamo ibirori hari hasanzwe hari abapolisi ari naco gituma gikorwa cyo gutabara cyihuse maze abapolisi bagaca barasa uyo mwicanyi mu buryo bwihuta umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Scott Smithy yavuze ko hari amakuru yatangajwe avuga ko hashora kuba hari uwundi mwicanyi agira kabiri ariko gushika ubu abapolisi ntibarashobora kwemeza niba koko hari uwundi muntu agira kabiri ikekwa ko yarafise uruhara muri ubwo bwicanyi abariko baratohoza ubwo bwicanyi gushika ubu baracyihweza ukuntu bwatanguye hamwe ni cabuteye Tukonge kandi turabwira ko mu gihugu cya Afghanistan abategetsi batangaje ku gitero cya bombe cyatezwe mu modoka hamwe n'igitero cy'abantu bitwaje inkoho byahitanye ubuzima bw'abantu 20 byongera bikomeretsa abandi 50 abategetsi hamwe n'abantu bavyiboneye bavuga ko abiyahuzi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ibiro by'umuhari wa politike urongowe n'uwahoze ari mukuru w'ibiro byejwe iperereza mu gihugu cya Afghanistan Amrullah Saleh. Saleh niwe kandi azoba ariwe vice perezida wa Afghanistan wo muri iki gihe Ashraf Ghani mu gikorwa cyo kwiyamamariza amatora yimirije ivyo bitero vyabaye haheze amasaha make Gani hamwe na Saleh bavuye mu ikoraniro ryo kwiyamamaza mu gisara cha Kabul inyuma yaho gikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora gitangurijwe icese ku munsi wa Mungu gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ariwe wakoze ivyo bitero umurwa mukuru Kabul ugize iminsi uberamwo ibitero bikorwa n'umurwi w'abataliban hamwe n'umurwi w'intagondwa za Kiislamu abategetsi batangaje ko abasirikari batabaye abantu bashika 85
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu naha rero aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye mugira umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarabu
Thank you.